Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi twumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo ariko ntikizabuza amatora kuba mu Burundi uwo munsi nyamukuru n'ejo kuwa gatatu. Hari utubazo, hari impungenge n'ubwoba bw'uko ayo matora azagenda n'ikizavamo. Ariko inzego zishinzwe umutekano zatyamye amajanja.
Ajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya, gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku 186.
Uwo ni Alain Guillaume Bunyoni, ni minisitiri w'umutekano w'u Burundi. Amakuru yo kuri iyi saha turibanda gusa ku matora azaba ejo mu Burundi. Ni gahunda yihariye ntimucikwe. Reka duhere ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Visi Perezida wa Sudani y'Epfo Riek Machar na madamu we basanganywe virusi ya corona. Fidel Niyongabo niyo nkuru atugezaho.
Yatangajwe ku munsi wa mbere n'ibiro bya Riek Machar, igitegeko kitari gito c'abakozi bo mu biro vyiwe n'abajejwe kumukingira nabo nyene basanganywe uwo mugera. Riek Machar yatangaje kuri televiziyo ko azokwikumira mu kiringo c'imisi 14 imuhiriwe gushika ubu Sudani yo mu manuko imaze kwemeza abantu 347 bafise umugera wa corona, hamwe n'abantu 6 bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Mundwi hese abategetsi b'ico gihugu batangaje ko bibonekeje abantu banduye umugera wa corona mu ikambi rihanze y'umugwa mukuru Juba. Ibyo byarateye amakenga ku bajejwe gutabara ku mugera wa corona ushobora gusinzikaza bikomeye iyo kambi irimwo abantu benshi cyane. James Reynolds ayoboye ibiro by'ishyirahamwe rijejwe gutabara Committee of the Red Cross muri Sudani yo mu manuko avuga ko hari abantu 2,000 bavuye mu zabo baba muri iyo kambi. Tangaje ko bitoroshe kubahiriza ingingo zo kwikingira kwandura umugera wa corona gukutegerana no gukaraba iminwe muri iyo kambi.
Muri Samaria imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi igwa muri iki gihe himaze guhita. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezweho na Oriane Itangishaka.
Ishirama mpuzamakungu ONU riratangaza ko abantu bahitanye n'iyo myuzurire mu turere tubiri tw'uburimyi twa Beledweyne na Johor. ONU ivuga ko ako karere kari kakiriko karava mu bihe bibi byari byatumwe n'imvura nyinshi yaguye mu mwaka uheze igatesha ingo abantu bashaka ku 500,000. ONU imenyesha ko abantu bashika ku miliyoni muri Somalia bageramiwe n'imyuzurire kandi ko abashika ku 400,000 bamaze guteshwa ingo zabo. ONU yagabisha ko hashobora kwaduka imigera mu bibanza bigwiriyemo abantu. District ya Beledweyne mu karere ka Hiran niyo yageramiwe cyane, inyuma yaho uruzi rwa Shabelle rwarenga inkombe ku itariki 12 z'ibice 85% by'iyo district rwongera rushika mu bigwati 25% vyaho. Muri iki gihe ONU ifise amakenga ko ibarabara rikuru rihuza Beledweyne n'ikibuga c'indege hafi ya ku karere rishobora gushikirwa n'iyo myuzurire bigatuma imfashanyo zidashikira abanyagihugu bazikeneye.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru uyu munsi yo mu karere twabateguriye gahunda yihariye yibanda ku matora mu Burundi. Mu Burundi umunsi umwe mbere y'amatora ya perezida y'abadepite n'abajyanama b'amakomine, ubushikiranganji bushinzwe umutekano bushinja imigambwe CNL na UPRONA kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirika neza akomeza inkuru.
Mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere, umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko muri rusange imyiyamamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize, ariko adondagura abishwe, abakomeretse n'abafunzwe.
Hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD 2020 nabo barakomereka, haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL-13 nabo barakomereka. Abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya, gukinga no gutabara barahagaritse izo inkozi z'ikibi zishika ku 186 mubagirizwa ubwo bubisha.
Ubwo bubisha mugabo ishyirahamwe ry'igiteka rikorera mu buhungiro risanga bwagirizwa taribo. Anshak niko yagize yabwirijwe rya Amerika amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Igitera makenga mu vyegeranyo ry'igiteka rifise biratwereka ko abantu 146 bahagaritswe, 143 ari umugambwe SNL n'umwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo. Ugaca ubona ko zose 99% bavyegetse kuri uwo mugambwe SNL. Twari twiteze bamwe umuntu yumvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma yuko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe canke mugabo kubera iyo mvugo umushanganje yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyene ariho hazotangura akaguma kandi gatanguye byumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora
abazoje gutora igipolisi kirabakebura
ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo wese arotahungabanya umutekano muri rusange na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahamaye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi inyamiramabi nawe afashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano. Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira kumuhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi hariko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi y'ahariko harabera amatora utora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi
abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga amatama
ubushikiranganje burakebuye abenegihugu na cyane cyane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane niyo baze gucungera igikorwa cyiharugwa ry'amajwi. Turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego.
Uwo mutego umukandida wa UPRONA asanzwe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanu umwe yawukwegeyemwo. Gaston Sindimwo yavyiganirije rya Amerika mu biganiro cyihari
nashaka kumenyesha igipolisi Uburundi n'amakungu yuko umugambwe w'adasigana UPRONA tanarimo uzohamagarira abanyagihugu cyane cyane badasigana kugumuka kubera nta mpamvu nimwe yoza ituma abadasigana bagumuka. Nibaza yuko aya mahoro twazanye abantu bakubitira gatima mpembere iyo tuvuye naho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana. Umugambo w'adasigana iprona ntuzogumuka, ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazo kwita umudasigana. Uwo wese azotera akajagari ntazo kwiyitirira umugabo w'adasigana iprona.
Ariko bwana Sindimwo amakenga n'ubu ntayashira ku bijanye n'itunganywa gitora ryo kuri wa gatatu.
Amakemwa najanye mategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye uko vyagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu bureau de vote atamwumvikano baye mu masesi nta nama yabaye bakurutse babona liste ije gucyo nyene babifata ko nyene ku nguvu. Ije ni byambere byarabaye turabirize ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga agatangira ku telefone aho ahindura amategeko. Umukomiseri wo muri sini akabwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bityo sekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnel zikabanza guca ahandi. Ibyo byose bitera amakimwa y'ubusa. Amakarata yatanzwe twasabye yuko sini itubwire urutonde rw'abayaronse kugira tumenye abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye kerekana aho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turabona amakarata umwe afite amakarata 3-4-5 azotora 5-6-7-9-10 abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye ibi bya procuration.
Amatora yo kuri uyu gatatu nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make n'aya Barundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kubyara imvururu. Abakandida nabo bakomeje ku rundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda gasotoro. Perezida Nkurunziza nabagiye ku mukuru w'igihugu mbere yashobora kubisikanya n'umubiri yarabanje guhirika ubutegetsi cyangwa ngo hamasezerano n'ubacemerera Abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azobameza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu cy'u Burundi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Nkuko twababwiye dutangira umunsi turibanda ku matora mu Burundi twashatse kumenya uko Abarundi bari hanze y'igihugu babona aya matora byumvikana ko bo batazabasha gutora. Abo twatumiye barimo Gracien Rukindikiza umuvugizi w'amashyirahamwe y'Abarundi yo mu bihugu byo mu Burayi na Claude Ruhimiza ari mu Bwongereza. Ni mu kiganiro bagirana na mugenzi wacu Venuste Nzimimana.
Mu Faransa turi kumwe na Graciane Rukindikiza. Graciane, ndagusuhuje. Kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndagusuhuje nawe.
Hanyuma na hano mu Bwongereza turi kumwe na Claude Ruhimiza ukawuhagarariye diaspora hano mu Bwongereza. Kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabarankije.
Nagira ngo rero tuganire aya matora tumuyatezeho iki mwebwe barundi barundi kazi reka mere kuri wowe Graciane Rukindikiza kubera ko uhagarariye uvugira barundi bahuriye mashyirahamwe ya barundi mu bihugu bigera kuri 7 hano mu Burayi aya matora muyategerejeho iki
aya matora twibaza yuko icyo dutegereye kuri aya matora nuko yozana ituze ikazana demokrasi Burundi ikazana impore ikazana iterambere hakaboneka cyane cyane imbere ko biboneka nuko muri aya matora nyine ari karaba nuko huba akantu karushije n'ukuri umuntu yatsindiye amatora akaja ku ntwaro agakurikiza iprograma nziza y'abanyagihugu Burundi bugasubira kugira agateka makungu tukagira tukitega yuko n'umukuru w'igihugu aja mu bindi bihugu agenda za Buraya agenda za Amerika ahura n'abantu bose akara ijambo nyene ikomeye y'igihugu.
Jean-Claude Ruhimiza wowe yategejeho iki?
Nibaza ko n'umwunganira gato mbona ko ibyo yavuze byose na je nibyo mbona ko twoshimikira ko mugabo ikindi kimwe kuri jewe nuko uwova mu matoro wari we wese yoza atwarira bose ntibibagire umuri igice cy'umuriyoni rw'abarundi bari hanze basubiremwo barabe abantu bakoze ibyaha babahane kugira abarundi bose bumve yuko demokrasi yashinze kandi iyo demokrasi ari demokrasi ivuga yuko itwarira abarundi bose ibyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye kugira abarundi bagire umwizere muri iki gihe
ibyo turaza kubigarukaho umukanya reka duse nabasubiza amasi nyuma ubuhasigaye amasaha make ya kugira ngo abarundi bajye gutora ariko kugira ngo uyu munsi ugere wabanjirijwe n'umwiyamamazo kwiyamamaza mu gihugu cyose ku babyifuza bose uyu rebye wowe Graciane Rukindikiza ubona uko kwiyamamaza kwaragenze gute kwagenze neza mbese nta makuba yabonetsemo nta gushyamirana kwabonetsemo byagenze neza
oya makuba amatora imyiteguro y'amatora iyo kampanye ngene yagenze byagenze neza muri rusange uravye kuko twarabonye abantu bashikira ibyimviro twahiruka kera ko tubona abakandida bashikiriza ibyimviro kandi akaba ubona ko hari ishaka hari iganwa ikomeye kuko atawarasanzwe ari ku ntwaro asubira kwitoza naho ari uwo mu mugambwe uri ku ntwaro witoza muga cyane cyane ikintu umuntu yonegura n'ingene imishamirano yagiye iraba mu gihugu si henshi yabaye muri mu bari ko baragira imyigaragambyo nta muntu nta ubona bagiye kwigana bagwana batukana byagiye kuba mu nyuma kenshi bikunda kuba nk'uko byohora bizabiraba ikibabaje nuko abo cyane cyane umugambwe CNL na CNDD-FDD bahuye bakaba imishamirano nuko wabona yuko abo muri CNL ni ubanguma bafatwa bagapfungwa kandi niwe wabona bishwe bigaca byerekana yuko mengo abigisirikare mbere igipolisi cyane cyane abajeje umutekano nibo baciye ubona ko bahengamye ku mugambwe uri ku ntwaro nabo bahagarikiye igihugu bahagarikiye abarundi bose batahagarikiye mu bisanzwe umugambwe nicyo kintu umuntu yonegura uko umuntu yabibonye ingene byifashe
Claude Ruhimiza nawe ni kubibona
jewe kubwanje mbona aya matora kubwanje yarantangaje urabye ingene yateguwe harimo utunenge tutari duke aho umugambwe uri ku butegetsi wagombye kuvyigungira ko ntiwabajije abandi barundi bari mu yindi migambwe ugira se ni wenyine ushiraho abo wipfuza mugabo icatangaje nuko
Jean Claude Ruhimiza wibuka yuko abacumugani ngo nta mwiza wabuzinenge kandi amatora mu Burundi ntabwo yateguwe n'umugambwe hariho akanama k'igihugu gashinzwe gutegura amatora kandi abantu bo mu migambwe mu mashyaka atandukanye ako kanama bagafiteho uruhare no ukureba ibyo gakora nagira ngo tukomeze ikiganiro tutagwa
oya mugabo jewe byo sindabihaririye mugabo je sindumu umuntu wa politike mbwa ubajije abo abari muri opposition bo kubwira neza utunenge twari turimo ibyo nivyo hoba harimo abandi so kuvuga umugambo uri kuritegetse urashobora kwitorera abo wigomeye mu migambo nko byabaye harabaye iprone yacitse mu bice bitashigira uko bingana yindi migambo yose nuko nyene turaje ingene amatora yateguwe hari mu tunenge ibyo je kubwanje nta ntidushobora
haribi
ndembona mugabo je ikintu cyantangaje ngiki ni ingene habaye kwiyamamaza harabaye ikintu twese bo je byarantangaje ko sinabyitega mugabo nibaza ko kubisigura ari inyota abarundi bafise inyota bafise y'ukuronka uburundi uhagarikiye ku mategeko uburundi uhagarikiye kuri demokrasi kuburyo abantu bahaguruka bazi ko bashobora gufungwa bashobora gupfa mugabo bakagenda bakavuga ico biyumviye ico nibaza ko ikintu ciza cyane bicoboye gushika bigaca biboneka no mu matora ingene abaye hari byo gira karusho kuri demokrasi twifuza mu Burundi
Gracien rukerekeza wowe yurebye ukuntu abantu bagiye kwiyamamaza bakavuga rikijyana nk'uko Graciane Ruhimiza bivuga mbese na usanga koko bishobora gushimangira intere ya demokrasi uburundi bumaze kugeraho
ijambo byose aya matora imyiteguro yayo ingene bagira abarondera kwitoza hariho ikintu cabaye kandi kizosigara mu mitima y'abarundi demokrasi yaragize gutera imbere kuko byarabonetse aho umuntu agenda akavuga kandi hakaza abantu isinzi umuntu akabona ingene abantu bakurikira uyu muntu naho umuntu yoba atatsinzi ubu harabonetse yuko hariho uruhara rukomeye uwo muntu afise abantu benshi wundi nawe afise abantu bangana uko mu byo mvuga ni nk'ukujya ama ekipe yo kwitegura akama yitegura atarigera kina ngo ubona ni karakina ingene bigenda mugubu imikino isa n'irikiratangura turamaze kubona ico umwe hanya umuntu avuga umwe ari injigitsinda undi arakinjije mugabo umusifuzi ntaravuza isifu ya nyuma ubu nivyo tukiraba re hari cabaye mugabo utunenge twarabonetse turahari mugi ico je nshima cyane nuko habonetse ivyimviye kwa iduke ni kwaboneka ivyimviye tubona abantu bamwe utaruzi kuba ivyumviro byabo bafise hari nk'umukandida rwasa nta byinshi twaratumumva ko ivyivyimviro ntiyabisohora kenshi hakaba umukandida Evariste Ndayishimiye nawe ne twedukeneye kumwumva kuko ari aka ibyavuzwe na benshi twedukeneye kumubona ari muri kampanye ivyavuga ingene cyane cyane abantu benshi bari bamurindiriye kubona ingene asohoka kuko hari umukandida kenshi n'aba yaserukira umugambwe aragomba kurengera umugambwe kugira ngo abe hejuru ya byose kandi aragomba kurengera n'umuntu mbere amubishije kugira ngo yerekane yuko ati uyu undazi ko mwari mu mutoro tunenge ndamugiye impande si ntituri kumwe naho twoba mubona gucya mugagenda afite ibyimbiro bishasha nibyo cyane cyane abarundi barakeneye kumenya nibaza ko baronse mu insiguro n'ikintu gikomeye ibi umuntu abivuga amatora ataraba nawuze amatora ingana zo mugabo ibyo ni ibintu bikomeye gose kubona cyane cyane abakandida babiri bakomeye twarabobonye bagasiruka umuntu akabumva akabona ingene abahamanuta kuri we yumvira aho baba bahagaze
abo bakandida baserukiye mu gihugu bari amaza abanyagihugu barababona ariko hari nabandi banyagihugu batababonye abanyagihugu bari mu nkambi hirya no hino muri Tanzania muri Uganda muri Congo no mu Rwanda ariko namwe ntimwababonye mwebwe barundi barundi kazi muri mahanga muri diaspora nta nubwo muzashobora gutora nizo munzi ntabwo zashobora gutora kuba mutazashobora gutora ibyo byo mubitekerezaho ikireka duhe ijambo Claude Ruhimiza
ibyo kudashobora gutora nibaza ko atamuntu numwe bito tera umutima uhagaze kuko umuntu abyifuza abona yuko agomba kuja gutora nta muntu numwe yomubuza kuja gutora mugabo byarashitse ntako twogira icyo dukora gusa ni kubikurikiranira hafi tukaraba yuko amatora baye azoba amatora azana umutekano mu gihugu azana iterambere ry'abarundi ashiraho abarundi bifuza ibyo bibaye nibaza ko naho tutoba twatoye atakibazo byotera ibyo bikazova kungene iyo seni yitwaye uzoba yatsinze ayo matora ingena zo kwitwara kugira ashobore kugururira abo barundi batashoboye kumutora cyangwa bataronse umwanya batashoboye ingene baje gutora kugira bashiremwo muri ubwo Burundi bushasha azoba rika rubaka
noneho komerezaho Ruhimiza ku kibazo nshaka ko dusubiza muri iminota ibiri isigaye niki mubona uzatorwa ejo kugira ngo arungure ayobora Burundi akwiye kuzibandaho mbere ya byose niki mubona kwi kuzashimikira ubutegetsi gikihutirwa kiraje ishinga abarundi bose komerezaho mu munota umwe gusa kugira ngo tujye no kuri rukindikiza
je kubyo niyumvira ko ikintu ca mbere ari kugarukana umutekano ivyo navyo bigirwa ruko ashoboye kuja kuganira nabandi banyepolitike bari hanze kugira impunzi zishobora kugabuka impunzi umva bakaganira ingene abarundi bose boshobora kuja gutera ikivi ku Burundi buzoba buje bushasha buvuye muri ayo matora ibyo nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kuko kuva mu 2015 hari abarundi barenga igice cy'umuliyoni bari hanze bifuza gutaha mugabo kubera ibintu byabaye kuva mu 2015 bitashobotse ikindi naco nukwegera ibindi bihugu kuja kurondera gusubira kugira imigenderanire myiza n'iburayi kugira imigenderanire myiza nabo duturanye kugira Uburundi bushobore gukorana n'ibindi bihugu kuko nta gihugu ubu ku isi kibaye ko cyonyine abishoboye je nibaza ko azoba ari intambwe nini cyane ku Barundi n'u Burundi
Graciane wowe urabona president mushya w'u Burundi akwiye kuzahera kuki abarundi bamutegerejeho
yego mendaso muvyo yavuze ni novuga akajambo kigeze kuvuga n'umukomanda Martin ndayahoze bagandaguye mu 72 niwe yavuze ati abarundi bakeneye cyane umukate n'amahoro icyo bafungura n'amahoro urumva yavuze amahoro icane cyane kiba gisigaye ni iterambere ubwo butunzi bw'igihugu habonetse amahoro hakaboneka ubutunzi bw'igihugu buvuga yuko kugira ngo leta nayo ironke iki iha abanyagihugu yuko bagwanya igiturire bagwanya gusesagura hanyuma na politiki bayitunganije neza bakongera bakagira n'ibintu by'abarimyi n'aborozi abantu bagashobora kugira kuzana kazi bakongera bakagira n'amagara meza nivyo cyane bazobakeneye habaye amahoro hagacaba ningene abarundi bashobora kurunga ubutunzi iterambere n'amagara meza nico je nimaza ko barindiriye gose uyu muntu azobaje muri cyo gihe n'ukuri yobazaniye ineza abanyagihugu yoshobora kugira ivyo bintu bibiri
Graciane Rukindikiza uri mu Bufaransa ndagushimiye cyane
nawe ndabashimiye kuba mwantu
nawe Claude Ruhimiza uri hano mu Bwongereza nawe ndagushimiye
ndabashimiye namwe
kimwe n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nakagaruka.
Ese abarundi mu nkambi z'impunzi babona bate amatora abera mu gihugu cyabo. Zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu ntara ya Kivu y'Epfo bifuza ko amatora ateganyijwe ejo kwa gatatu yazagenda neza kugira ngo abahunze bazabone uko batahuka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi zitandukanye muri Uvira na Fizi.
Bete bona nta kizavamo kuko azogoma haruyoboye babandi nyene. Gusa icyo byogenda neza batoye nk'undi mu prezida atari muri kiya muri rya chama cha SNDP. Kuko bamaze kwishimira insinzi babaka amatora batubwira ngo amatora yaraheze none wumva hari ibintu byahinduka. Je se mbona mu kizavamo kuko
uwo muntu abyukatoka mu gatondo. Prindiriyo nda ipuke cyo mu gatondo. Aza kurikira neza umunyagihugu uko araye nuko abyutse imitekano ku mitumba no mu makomine no mu ntara ayikurikirane neza aba bantu bakimbiza abandi batuma abandi bahunga bakaje mu buhungiro izimbonera kure tubane twubahana neza niyo rwose wa mundi duze dusubireyo tutekanye atana karangiye nabi bikini bindi
bihere
umutekano cungegwe guhera ku mugamwe kwanyere 10 kuduka kwa sekiteri ibyo bintu nibyo dukeneye neza umuntu ajyama mu nzu akavuga ati wenda ryamye nta ngorane akabyuka cha ku mirimo ngo tutuye turabarimye
amatora turayiteguriye neza ko azogenda neza ariko tukaba twiyumvira ati uzotsinda amatora abese barundi atwarira bose imbonera kure arizo zama zitoteza abanyagihugu zibanze ziveho hanyuma hakore igipolisi n'igisoda nkuko byamye bihoze mbere na mbere kuko aribo bariko barakora nta bantu bari bwatotezwe nkuko turiko turatotezwa ubu twebwe impunzi hari habatotezwe kubera izo mbonera kure batemera ko utari mu mugambwe SMDDFDD baca bamwiruka ko ngo ntabwo ahujije amategeko n'igihe n'abari ku butegetsi ubu rero twishimiye ko amatora yejo uzoshikira igihugu azotwarira abarundi bose atanya gupfana nyagukira
emwe je niteze neza kubereka umukuru w'igihugu ariwe yavuze ati genda tanze mpereje abandi kandi mu kujya mu myiyamamazo bose baragize nta numwe atavuze ati deka tugire baragize umwumvikano je nibereye mugaba baragize umwumvikano kugira biyamamaze bavuga ati imyiyamamazo yagenze neza byose byagenze neza gico niyitete naho ndina bari hari yayibazotora je ndumva yuko atantambara izo kuko ivyabaye kera byarabaye ntantambara ikiba umukuru w'igihugu yabishyize ku murongo ariwe yivugiye ati genda tanze abo yahaye nanzimbe iki bagatogwa saba urya munyagitega ntuze Evariste n'urya we bazomutora weyo bazomutora kuko niwe yahereje ntawo ni cyanya gatogwa bazomutora bose baragize imyumviko nta je ntabwo bafise matora zoba basa
nka jiruga nk'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo icyo nosaba umukuru w'igihugu agiye gutogwa nuko yogerageza akumvikana n'abamugwa bose bari hanze y'igihugu akumvikana n'abahunze bose kugira ngo abafise abanyepolitike imigwi y'abagwana kugira ngo n'impunzi zishobore kuronka ukuntu zishobora gutahuka mu gihugu kuko umuntu nta muntu aba impunzi kuko abyipfuza ariko n'ingorane ziba zabaye
jewe kubwanje je ndumva ko nta karenganyo kazobamwo bazoshira intare ishize umwe wese azemera ivuye mu matora
jewe icyo bamwe cyose mu matora nuko twoshima twebwe tugomba gusa woza adutwara neza ntihagire ahahengamiye umuntu azodutwara katwubakira amabarabara akagira nte hamwe umuntu yambuka imipaka ikugurugwa aturonderera uburyo bwose bwo kugira ngo umuntu yishyire yizane kugira ngo mu Burundi twongere turonke amahoro abari hanze haboneke uko bohunguka twese tubumwe impunzi duhunguke ubu utumerewe nabi hanze y'igihugu
twe nk'impunzi mu perezida azotowa kwa gatatu tumwifuza ko yogarukana umwuka mwiza mu gihugu kuvuga abanyepolitike bahunze imisigambo yasambutse kongera kandi kiyubaka urubuga rwa politike rukagirwa kuri bose kinaje twifuza turifuza ko agateka kazina muntu ko kubahirizwa kuko twicaye ngaha ndise nabene wacu bari mu Burundi kumva ngo abanyurujwe abato bari biziga ho mu misi heze twarumvise witwa umwechanger mu Burundi yitwa Kirahwata bamutoye ikiziga kuri Avenue de la Mort bamunyuruje bwa mbere yabanjanyuruzwa ibyo bintu turifuza ko byuhagarara.
Cyote z'ijwi ry'America na dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye rero ko mwateza amatwi, cimiye kandi na bagenzi banje babigize mu ruhare n'abadufashije kubibagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zafatwe icyorezo cya virusi ya corona. Fasil Gebehu niwe wadufashije kwegeranya aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Uri mikoronga ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose.